Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Ijuja Amerika je kwa shirikizaji gani vya radio mukiruni mu Rwanda mu Burundi mu tukumbira ku mirongo migu ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira ku FM jana kane ibice bitatu mu shora no kujukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezitatuka akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Biriwe neza nshuti mwese namwe bakozi radio Ijuja Amerika muri kumwe na Frederic Ondikije ikaze mwese mu kiganiro mu isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit Youth Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC ifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi urwaruka ishyiramo EAC iri ko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ikivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kurosa ifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira Arusha rukurikirana ibikorwa by'inama hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka bavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'inama. Turi kumwe na Eric Seyimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Seyimana.
Turashima namwe
muraho
Washington.
Ego turakomeye ndabona ho muri Arusha ama telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni grâce Bimenyimana akaba ari mu rwaruka rw'Abanyarwanda. Turacabonye telefone yiwe turabona ko itari kuyarengana neza ariko mu kanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza aharanira ineza y'urwaruka mu Burundi. Tugasi kumwe rero Eric Nsengimana. Iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere iriko igenda gute gushika ubu?
Murakoze cyane. Inama yatanguye Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajejwe kwaruka muri Kenya. Kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabyemo n'u Burundi aho n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwishe kubera ibihe turimo bya Covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi umunani. Hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu yarusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa noneho hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka Tunisia zose ziri ngaha.
murashaka kutubwira nko gwaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitabye iyo nama?
Gwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania. Tanzania niyo rikirabera, u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi, ruri ngaha kanini kwinshi cyane kwashoboye kwitaba ino nama. Ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama ino nama mpuzamakungu y'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibiriko birarangurwa cyangwa ibiriko birashikirizwa ku byerekeye nka kazoza ka Afurika ni nk'ibi turatwa muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ugwaruka, kubera ko nico kintu ca mbere bahagaze ko ingene amaprograme y'ugwaruka yoshigwa imbere masicane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye, mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ivyo bise e-commerce, bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe, no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano, ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi. Ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane ugwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakagira bakavugana ku ntoze kuri programme bisa Arusha Debate, bakagira bakavugana ugwaruka kuri Afurika twifuze cyo iyo bimeze gute nk'ugwaruka rw'abarirwo ruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira turaba ingene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika, rushobora kuronka mbere n'ingene dushobora kubaho. Ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, ari nawe asanzwe aserukira yuri ariwe patro wa yuri hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe inzira akarere ka yase no kuvuga East African Community, ndetse n'abandi batandukanye bakubihugu batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama, kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabibuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose, aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatariyongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama nk'ibi.
Mbo inama izohera itariki 12 no munsi itariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere, ariko ubu bariko barashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye, ndetse no guhanahana ama opportunity no kuvuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefisi yako. Ni izo programme bariko barashyira habona na cyane cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere, abari mu makoperative, abari muri mu by'amahoro, abari mu byo gushyira hamwe ugwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye ibijyanye n'iterambere rya Afurika. Rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce, no kuvuga urudandazwa ruciye kuri interineti byoroshe. Hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce, ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine yemera, kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirinjira mu buhinga bwa none, ubwo tusanga hari amakoda mamwe adashobora gutanga, ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce. Rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bikora henana ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi. Ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri, bafite isoko niniya cyane yo kurima ipiripiri, bavuga bati twashobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu, hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye. Ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwo bitaraba ibimuraha.
Nk'uko mubivuze, ibihugu byose byo muri Afurika ntibigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma ugaruka rwisununura. Hari nk'icyo kibazo cya ubudandaji e-commerce mwavuze, hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye. Hari imigambi iri kurashikizwa n'abatumarije iyo nama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa n'iyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye.
Ego, nk'uko mubivuze n'ikibazo, kubera ko mu bijanye na note na mu bijanye n'iterambere ry'ibihugu, nk'uko mubivuze bamwe bose uri kuraraba bakaba bivugira, hanyuma mugabo nk'uko batwahuriye hamwe biradufasha cyane rwose, dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka, bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakabiyitorera budget, kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye. Nayo ku bijyanye n'uko ariko hari ibihugu specific bavuga ati turiko dukora ibi, ni ukuhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo ariko barakora, ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko ugaruka rwinshi rutagira akazi, ugaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwishoganeza imigambi, usanga abenshi babihurizako.
Mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Enela Bukeneza hamwe na Denis Grasse Bimenyimana. Amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane rwose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko mu kurindira turafite umunywanyi wa radio w'ijwi rya Amerika, Desire. Muraho, murakomeye? Muri hehe?
Muntara ya Kirundo, muri komine Busoni.
Ni byiza cyane rwose, turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka tuvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Iyi nama mushobora kuba mushobora no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama, akaba arongoye n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Desire, mufite ikibazo, icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato.
Komanze kuramutswa mutume mwadutumiriye.
Ndabaramukije Desire.
Hama ikibazo nari ifite, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati, n'ibyo bya iryo terambere bizoshika tweri dushikiye.
Murashobora, urakoze kuri icyo kibazo cyiza, Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi, iterambere rirashika rikabashikira, kandi murazi ko imigambi myinshi iriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye, nimba na imigambi y'amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azobashikira. Ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative, mukajya mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe, n'uko z'umugambi konka abo bakorana byoroshe. Nayo iyo uri wenyine nyene, kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza rukagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka, no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze kunyishyura muhaye. Turi kumwe kandi na Daniela, mwiriwe neza?
Neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniela?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ninde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana, duga ku ijambo, ikibazo kimvuye.
Ikibazo nabaza urwo rubyiruko,
yego,
ese ibura akenshi usanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana baba barize mu mashuri, bitewe n'uko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari, hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka? Noneho ikibazo cya kabiri, hakorwa umunsi kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo, ahubwo bagahitirwamo ayo bumva Leta yifuza ko biga?
Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri ni ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho ico ni kibazo gihambaye cyane gose ari kuri kanda mu hakanya Simana giye cavuze ku kibazo cha mbere duga kuri jambo
Eric murakoze cyane kubijanye n'ibijanye n'inyigisho zijanye no kwihangira imirimo abantu benshi ubu bariko bari amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprogramme ajyanye no kwigisha mvuze nko mperere mu Burundi baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rutozera inzu muri icyo gihe barisa ari gisa ko umuntu ahejeje ishure aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipira mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato ibi ababikije mu mashuri y'intango
Eric Nsabimana kuko icyo kibazo nyine kubyerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwimunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuriat bamenye ibintu bashobora kujamo ari kudandaza ibintu nk'abantu benshi batijijukira hariho ukuntu ugaruka gutangwa kuza ruyumvira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuriat
ugaruka mu kino gihe rurumariza amashuri kenshi rusharuca mu mashyirahamwe bakakwigisha ibijyanye na entrepreneuriat bahejeje kukwigisha ibijyanye na entrepreneuriat cyangwa uja ku mirimo kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko kubyo twe twigisha hama bagaca bagira kandi na pratique muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere n'ibijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukorera amakoperative mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji kandi rugashobora kandi gukorera ama industry mato mato twe nk'ubu ntanze nakora nko mu Burundi ubu biroroshe gushobora kugira icupa byo mu Burundi kubera ko iyo n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije hanyuma kandi agashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite kinyamukuru kijyanye n'ama hipoteke icyo twita ingwate kirangira agashyiraho kandi nege mugambi payeje programme d'autonomisation des jeunes izofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere rero birakunda ubu rwaruka ruriko rwacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari ukwama rukorera mu minwa ya leta abo bakuyemo bakajakora muri leta ni sawa ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kunyura bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gutya
tumiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Baptiste muraho Jean Baptiste
muraho
tubaho turakomeye muri hega Jean Baptiste
mu Rwanda ndijumbuje Jean Baptiste mu karere ka Ruhango
ni byiza cyane gusa kandi kazina ninde
nijumbuje Jean Baptiste ariko ku izina ry'akabyiniro ni Batterie Faible
Batterie Faible ni ukugira Batterie Forte
no Faible
ni byiza cyane gusa reka rero muje kwijamuduge ku ijambo ikibazo cy'imvira turi ko tuvuga ku nama ikwibera yarusha mu gihugu cya Tanzania inama yahuje urwaruka
kibazo mfite ndumva ko babahugura ku mijyanye na entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital noneho umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu mabanki kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda baba barize wenda kugira ngo batangize nka ntuze batangize umushinga
ikibazo cyiza Eric Segibana icyo kibazo cyoba kiko kirakishikirizwa kuko ikibazo urwaruka rwamara rwashikirije umwanya wose naho haba hari imigambi myiza ibyumvire byiza kenshi na kenshi umutahe urabura ibibazo byo kugira ngo ronke ingurane navyo bikaba bitoroshye kugwaruka utaratangwa gukora ico kibazo cyo bakiriko cyashikizwa muri iyo nama
navuze ko ariko barashikiriza ibibazo byose bihanze ugwaruka n'ibyo birimo ariko kuca no byiru gwaruka kugira no kubura imitahe cyangwa no kubura ama ubwishingizi nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro kugwaruka n'intakarahara mu rugana ntibacura cyangwa se ugwaruka nk'uko wahatutuwa igihugu cya Tanzania bivuze nibo benshi muri Afurika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu gwaruka rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu mino ya yase ni ukuvuga kigiye kuja mu mino y'ibihugu bitatoka rero bizoba byoroshe nk'ibihugu bihurikiye ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo na cyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo ugwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka ariko kandi hari amahera baronka mu mawenisi atandukanye mu bikorwa by'iterambere ayo nasaba ko ugwaruka ngo yakoresha bukebuke rugahera hasi kugira rushobore kuronka imitahe yo gukora ibintu birebire kandi birakunda
egome tugarutsiga Eric ku kindi kivugo cy'iyo nama kuronsa uraro ugwaruka mutubwire ubwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka
mu Burundi nk'uko mubizi ugwaruka rwinshi ruhejeje amashuri benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse nibaza ko atari nk'abantu baba mu gisagara nibo benshi usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro ariko ugwaruka rwinshi rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo
ikindi bintuga Eric mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu ibintu bifuza ku byo babiri mu itangazo rya nyuma dutangwe ku kwicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazoza ka Afurika ibintu mwifuza ko byo babirimwo gushika ubu byo babitarashikirizwa muri iyo nama n'ibi
etwenge byo twifuza ko byo bamwe icyambere nuko ku bijyanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bo bushyira imbere mu bijyanye no mugabane kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga bacyongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga igifaransa ibyo nabyo bigaca biba ikibazo nacyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bapfa mu bindi bihugu byose nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'aba South Sudan abavuye muri Tunisia nabo nyine hariho benshi baje batazi icyongereza ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kubishikiriza icyumviro ushikirije icyumviro mu gifaransa ukamenya barakangutse ibi rero bogira bo bishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza ku buryo habaye amanama nk'aya habaho gusigurisha twita translate hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama yo muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe ugasanga bariko barabadikitise batagukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC na cyane mu madomeni atandukanye mu kibe bose bashobora kuba bari kumwe bakishobora gutegura nka kitegurira hamwe hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe ibyo bikomeye kandi twifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma byotondekwa nk'uko nyine bikaguma mu byakoretse kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntihagire na bamwe basubira inyuma
kuri icyo kivugo kandi icyo cya kazoza ka Afurika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe ugwaruka mwarabonye muna ama elkuira Glasgow ukuntu ru rajwe ishinga cyane gose n'ico kibazo aho urwaruka bakoraniye ahyarusha ico kibazo kubyerekana kazoza ka Afrika wakivuze kuri iki
kubyerekana kazoza ka Afrika urwaruka ruringa durabona ko ari ibintu bikomeye cyane kuberako urwaruka rw'isi ni rwamaze kuragira ingorane ari n'icyo mu bijyanye na stabilite politiki sanswe irimo muri Afrika mu bihugu bitandukanye barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategereje guhagararako kandi barabonye ko kugira ngo Afrika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugera aho igeze bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka tugakorera hamwe mu masomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye muri Afurika yacu ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza hanyuma ubwiza bwabyo ni n'amaoportunite bisize tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukagira tukajya ku mbere sitaye tukanza gukunda ibihugu tupamo
ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe ikintu mwibaza ko coba kiri mu iryo tangazo rizosogwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka nk'ibi
ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama industry asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubushobozi bwabyo hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko turiko turabikora ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana kuko umwe wese agiye yikorana usanga atacyo byashyitse ko abandi bariko baratudira amashyamba ibyo bintu bigahagarara hakafatwa n'inkingo rubasha zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no gutudira amashyamba ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofasha cyane mu gukingira ibidukikije ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore nayo gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro ko kugira ko gukingira ibidukikije kuko benshi na benshi uzubona ashoboye kuyishyamba akarihereza umuriro kubera atazi akamaro kabo
Eric Nsengimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hofata imigambi kugabanya ubushomeri hakaboneka ubuzi mu rwaruka ikintu mubona cyokorwa ibihugu byose ntibitunze cyo kimwe kandi bifite imigambi imwe ikintu mubona cyuhurirwa ko ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rwisununure mu byerekeye ibyerekeye kuronka akazi
ikintu cya mbere cyokorwa nabivuze ko ari uko urwaruka rwo muri Afurika bategerezwa kuba imigambi guhindura inyigisho bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza kuko benshi usanga bavuga izo ndimi zibiri hanyuma bashoboye kugira guhuza ingene bavugana bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze bashobora kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bari baravugana bumvikana hanyuma urwaruka rugashobora kuronkera akazi gatandukanye hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhurizwa ko n'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afurika kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini bashobora kuza kumbesa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambesa mu bindi bihugu gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanana urudanazo byoroshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikora na twumvikana
ku byerekeye iyo migambi myiza yo kuronsa akazi reka abakiri bato mu bihugu bitari bike hari igihe haba hari nk'intambamyi intambamyi mbona kuri icyo kibazo nko mu Burundi ni ikihe ko turazi ko hafata imigambi myiza guhimiriza urwaruka kurira amashuri y'imyuga kwishyira hamwe amashyirahamwe ikintu kenshi na kenshi kiba nk'intambamyi ni ikihe muri ibyo bintu byose naho haba hari imigambi myiza
ikintu kibi ntambamye ni ibijyanye ni politiki z'abantu bamwe bamwe zidatomoye ushobora gusanga baciye baca mu mitwe y'abantu bagatanga bakababwira ati ibyo bintu muri komunikana na kimwe kizovamo bagatanga kubahindura mu mbutwe bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugashe usanga babikora batabyumvamo bamaze kubikora batabyumvamo gutyo ibintu byose bitanguye gupfa rero ni intuze iyo ni intambamye ikomeye cyane ya politiki hakaba kandi n'intambamye y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bivuga Icyongereza uno munsi sibyo byakoronije abavuga Igifaransa uyu munsi kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye ni nacyo gituma ubona abakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije kubaprofunika bakiyambara neza bakicara mu biro
muri iyo nama murimo Eric Nsengimana ni inama yatubiyemwo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka ariko turazi ko ibibazo biriko biraganirwa ibibazo bihambaye cyane rwose mutekane gute gusangira ivyiyumviro byahashikirijwe n'abarundi rwaruka bo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho mu aho bucambwa tahe
mutwe aho tubukera tugaruka mu gihugu cyacu dushobora kugira inama d'abord tutangira paul kumushikiranganda tujejwe ingene byagenze hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganje tujeje nuko bwo mushikiranganje w'inzira y'u Burundi mu karere k'ubuseruko rwaruka inkino n'imico kama hanyuma kadojeje tuweze tuvuga ingene byagenze tujeje kuvuga ingene byagenze tuweze kumuha icegeranyo ingene byagenze bamwe bose abashoboye gutanga nta muntu n'umwe yaje yigenga bose baserukira amashyirahamwe abandi bagaserukira nyuma entity zitandukanye y'igihugu cy'u Burundi tuzoshobora kugira keza gushira hamwe ba bose kugira ngo bashobore dushobore kubabwira uko byagenze no gusangira icegeranyo cy'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose tuzaba tumaze yarusha
iyo nama muri mu Eric Nsengimana igira gatanu ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ivyifuzo n'ivyiyumviro by'ishyira hamwe by'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko iyo migambi mwihweje ukuntu iri kuyashyikirizwa iratandukanye n'imigambi ishyikirizwa mu yandi mashyirahamwe nk'ishyirahamwe ryanyu ry'abakiri bato aja afurikani ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'agishasha mushobora kuba mwahakuye n'iki
ntabwo itandukanye cyane kubera ko muze turiko turakorerako n'abajenerali bashoboye guhurira hamwe nk'uko twamaze guhurira hamwe nyene ariko nk'uko mubizi icyongereyeko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu ba EAC no kuvuga Kenya, Burundi, na South Sudan, na Tanzania, Premier Minister yaraje ngaha ndoho nipo nukubuga ko ikitandukanye nuko ibikorwa biriko birafatikwa ko bizoja mu ngiro imigambi turiko turavuga nimba ni kubushiraho ubwo buryo turabona ko bikunda ko dushobora ko hashobora kuja ubwo buryo kubera ko politike izoba ivyumva kuko ubwa mbere nk'u Burundi nzahora bijamwo ariko ubu murabona ko bwarungitse cegasadesha umukuru w'igihugu agaserukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi muri bino bikorwa aha rero bica biterekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bavye bashire ibyiyumviro vy'ukwaruka mu maprogramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitabye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ukwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Nsengimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari ibyategekanijwe byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro urwaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amaleta ntashobore kubashigikira ngo ashobore gushyira mu ngiro gufasha kugira gushyira mu ngiro ivyumviro bashitseko ubu rero nk'uko amaleta yagiye abyiyemeje akaba agiye gushyira mu ngiro ivyumviro bashitseko kubera ko baca babura uburyo bwo kubishyira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ntigiye kuba yuridi y'amanama ubu bagiye gutangura gushyira amaproje en place atandukanye muri EAC rero no muri Afrika yose uko bitabye bose hari ama programme atandukanye bazokwisunga kandi ashigikiwe na leta n'ivyo tubona ko bageze ko
tumubwiye cyo twese ko muri kumwe abandanya kumviza ya jumuhijwe ya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishyirahamwe JAP africaine muri iki gihe yari iyarusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka ariko rwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku byivugo by'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kururonsa n'akazi abatumire bamwe twatumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Deni Bimenyimana amatelefone yabo asana yagoranye ariko turi kumwe n'umushinantahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushinantahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwa ko gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufite ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyerekeye politike icyo kibazo cy'uko urwaruka kwibanda cyane cyane ku vyerekeye iterambere yarwo kifashe gute kugira ngo urwaruka rwime amatwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere icyo kibazo muri ko murakiyaga iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni by'iterambere turiko turabiyaga kuko turiko turabishyigikira nk'uko nicyo cyatuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushyigikiwe ruriko rurashyigikirwa no kuvuga kamo ko urwaruka kariko karumvirwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka mu gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida bashobora gufata umwanya igikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushyikiriza raporo tuzobaha bazozintegra muri programme z'ibihugu tukaza ko ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turiko tuba twashyitse ko
iyo nama murimo mushana Eric Nsengimana iri kwikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo eka hakoreshejwe n'ubuhingangura ubukana bumenyi bitabye iyo nama bishiki aho yarusha bubabanganiki
abishikiye ngaha yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu kuri ino santre kuko ni santre niniya cyane iri yarusha ahagutse ntibasa ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya kovide yose yubahirijwe
mu barongoye abandi batumiwe muri ibyo biganiro Eric namwebwe murimwo abatorwa kugira ngo bashikirize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe muba mwararonse akaryo ko gufata ijambo
ego mu batorwa n'abantu baba bapurayimize kuri interinete bakavuga ibyo bashaka kuzoshikiriza n'ibyo bazobazwa ko hanyuma bakashobora kugira icyo bashikirije hanyuma bakagira n'abashikiriza online bakabaselekisiyona bapfanye n'ingene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege mu workshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro mu rwaro
mwebwe muba mwaronse akanya ko gufata ijambo mugashikiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya ko gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo batigisa serukira urwaruka n'ibihe cyane cyane
ibyo mbona bari kubarahuriza ko cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ari ikibazo cy'uko politike ziriko ziragenda zitahagaze neza muri Afurika mu bijyanye n'ibihugu nko muri South Sudan muri Mali bariko barabona ko muri Congo intambara z'urutavana ko bishobora gutuma urwaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nko muri South Sudan bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze, abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose, bashaka kuba aba responsable muri ibyo na kandi ku isetana hamwe abasirikare bigira batwara igihugu, ugasanga bariko bavuga ati none bashaka gutotwa imyaka itatu igihugu cyacu gifite kazoza kahe, ugaca usanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijyanye n'ibijyanye no kugira no ku no kutagira novuga politiki zihagaze neza muri Afrika. Ugasanga rero ibyo bica biba handikapa mu bijyanye n'iterambere ririkunda mu kifata amahoro ahari, ariko abantu benshi kandi bakaba bari kubarahurira cyane cyane ku buryo urudandazi wazi kwiteza imbere. Mbere hariho n'abo twajyanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka Omuzi igeze gukora iradiyo yitwa Gasape, abo yashyizeho urubuga rukora nka Facebook, akaba ari ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afrika. Ati ntibyumvikana ingene ya Afrika tuguma dukoresha imihora yo muri yo mu bindi byo mu zindi konti, naho ukamenga twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afrika. Hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze. Rero usanga turiko turashyize ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora ari iwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose. Hanyuma kandi ugasanga hariyo n'abandi usanga badashyigikije ko by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta, ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashyikiriza cyane. Ariko imigambi ikomeye akomeye y'uburimyi n'ubworozi, imigambi ikomeye akomeye ijyanye n'iby'ubuhinga, kudandaza biciye ku mihora, iyo iriko irashyikirizwa kandi iriko ishyigikirwa na bose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Nk'Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Philippe. Muri aho Philippe?
Mahoro.
Amahoro muri hega Philippe?
Atubu tuvugana duherereye Ngozi mu Burundi.
Akandi kazi nakawe ninde?
Nyandwi
duga ku ijambo, ikibazo cy'imvura
sewe nta kibazo muri make fisa, ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko n'imiriza n'urwaruka rw'Uburundi n'abari muri Afurika bose gushyigikira ibikorwa by'urwo rwaruka ruriko rurakora, kuko urumva ni ingirakamaro cyane.
Umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri utameze neza, ariko yarahije gushyikiriza icyumviro cy'iwe n'uko ashima kubona ibibazo nk'ibyo biriko birasangirwa n'urwaruka. Tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana, mutegekanya kusangira gute n'abandi barundi batashoboye gukurikirana iyo nama akarusho muzabo mwakuyemo?
Twebwe uko tubitegekanya, turategekanya kugira amanama atandukanye yo kugira sisi y'ibyo twakoye ngaha, ndetse n'ibibazo bimwe twagiye twumva bishobora gufasha abarundi, tukabitegekera amaprogramme yacu kugira ngo bishobore gushyikira abajene bose babyifuza, na cyane cyane abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative bishobore kubashyikira, kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidushyikira abatari bake.
Mwavuze ko mwashyikirije ijambo muri iyo nama, mu majambo make cyane rwose mwavuze iki?
Majambo make cyane twatanze novuga karodo k'ingene twebwe nk'urwaruka rw'Uburundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'ibihumbi 2020 atamaraso sese canke ngo habe imivungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi, kandi urwaruka rukashobora kuja hamwe rugashyira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza, hamwe ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze, aho twagiye tubona urwaruka rwinshi rwagiye bakoreshwa, hanyuma nk'urwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye ku rwaruka nk'abaride, urwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe, tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafite novuga akarikangamuhogo ko kutangwa baho byagenze uku cyangwa byagenze uku, bagatora atawanjya wangwa cyangwa ngo bashobore kugira kumva ko hari abarenganyijwe canke abamerewe nabihu, ndetse ikibigaragaza hagacaba amahoro hagakurikira amahoro ku buryo atantambara canke amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora. Hanyuma kandi tubereka kandi na Predoye turiko turagira mu mareta no mu bijanye n'iterambere, ahubwo tugeze ku rwego rushimishije kuko urwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushyigikiwe n'igihugu, kandi igihugu kigatahura imigambi urwaruka rukora.
Vizari gagaje Eric Nsabimana ko nkuko mubivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi kwakoreshejwe mu byereke politika ku bwanyu huko rw'iki kugira ngo urwaruka ika wima amatwi ya politiki
urwaruka rakwiye kumenya kubanza kwiga kwa mbere rukamenya agaciro kago rukamenya imyaka rufise hanyuma rukamenya hore dore jenese ni iye rumaze kumenya agaciro n'ivyo rujejwe gukora bica vyoroha cane ko rushobora guca ruca rukora ivyo rwategerezwa gukora rukirinda cane umuntu wese yohamagara abahamagarira mu muko canke akabahamagarira mu bintu bidatomoye na cyane cyane ko nk'urwaruka ruba rufite ingufu rugishushe ni byiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijyanye n'inyigisho rukabanza rugatahura rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaca mu bikorwa by'iterambere kandi ibyo bice bibafashe cyane rwose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku kizi ngo aze kubakoresha kuko benshi na benshi twagiye dusanga ibibazo byerekana ko bakoreshwa kubera ubukene
kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsabimana ko gishobora gufasha urwaruka mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi bwo kwiga amashuri y'imyuga ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa undi mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza amashuri karonka lisansi rukaronka maitrise rukaronka doctorat ibyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushomeri n'urwaruka burangira ikibazo cy'ingero n'inyigisho muba mwaragishyize ko
ikibazo cy'indero n'inyigisho ni ibyo tuzokwiga ejo ibyo nabyo biza imbere kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome ndetse cyane muri Afurika mu kuguha akazi barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye babyize bigashobora gutuma udashobora kuronka icyo washobora kuronka ariko mu bindi bihugu si uko bimeze bamaze gutera imbere nko ngaho ni muri Amerika baraba ko umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibikorwa bakabikora neza bakaraba n'icyo ashoboye akaba ibyo baraba twe muri Afurika washarahize amadiplome nicyo gituma urwaruka duhamagarira kuya minuza no kuyiga cyane kugira ngo bishobore ntihagire na opportunite n'imwe ishobora kuzima
ibintu bwa Eric Nsabimana mwifuza ko byo wabiri mu itangazo rya nyuma n'ibihe twihweje ikivugo kazoza ka Afurika uburaro eka no kugabanya ubushomeri mu rwaruka ibintu mwifuza bitoba ika bitohara mu itangazo rya nyuma
ibyo twifuza ko byoja ni nk'uko hotorwa ikigega nyafurika kijejwe gufasha imigambi y'urwaruka n'ikigega nyafurika kijejwe gufasha gusubirira ama ipoteke muri Afurika navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo ashobore kubaha ingurane amaleta agashobora kubaprezida canke amashyirahamwe nkayaya canke iniyasikene igashobora kubaprezida ubwo rwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ingene bashobora kwiteza imbere hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cojamwo ni uko kubijanye na n'amaprogramme y'urwaruka amaprogramme ibihugu bikora canke uburere baza barabakonsulite bagashyiramo ibikorwa biyumvamo nk'urwaruka bashobora gufatira ko ntibagenewe bagire sanifikasiyo bibereye hanyuma bamenye bayishora mu rwaruka ati binizi twifuza ko bishobora kujyaho oya dushaka ko bashobora kugira bagira konsulitasiyo y'urwaruka gutyo rukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazaba bagize bariko barashyira mu ngiro ata mpazo isambura ata muntu n'umwe ashobora kandi no kubyonona kubera ko n'abazaba bafite n'uruhara muco baba barakoze hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijyanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu boshyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijyanye na politike ndetse no mu bijyanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita press kuko ntacyo baragikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bikoresha abantu bakaba exploita hanyuma bahije kuba exploita bakabagaruka n'iwabo atacyo bakimaze rero ibyo nabyo byogira byohagarara bikaca muri ntunze bikaca muri rekomandasiyo za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorera ko
Eric Nsabimana mwihweje ibintu amajambo yashikirijwe n'urwaruka rutandukanye uvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo rwaruka rwahuriye ko mubona ko ari nkoramutima ni nk'ibi
ibibazo bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afurika ni ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshye, kuko kenshi na kenshi usanga urwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako, hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'urwaruka muri Afurika.
Muri rusange muravye ibintu biriko birashikirizwa Eric Nsengimana, murafite akizera ko urwaruka ruzoteba rukisonora muri ibyo bisata byose?
Ego, icyizero dufite ni uko tubona ko amaleta yatanguye kutwumva, ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira icyo ashikirije akaturemesha. Ariko ubwa mbere murazi ko siko byamye, nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntibyarabiyitaba, ariko azi iyi nama ya 2021 ibihugu byinshi byashoboye kwitaba muri iyo nama, ibitayitabye nazo zararungitse abayiserukira, hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira nabo nyine turi kumwe, abadonateri barimo ngaha batabarumviriza amaproje bumva tomoye, hanyuma bakagira icyo bakoze bakagira icyo bakoze bagashaka kudifinansa.
Muba muzi igihe canke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo?
Kenshi na kenshi zikunda kubera iya Arusha, ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu, kuko nk'ubu turi ngaha turashyira amafaranga menshi rero no mu mwaka uza bikashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu. Ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye.
Nk'uko byategekanijwe iyo nama yatumiwemo urwaruka rushika 10,000, mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi, ariko mwavuze ko abitavye bashika 2,000 bari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3,000 mu gihe urwaruka rwo kwitaba ari rwinshi nk'ibihugu bishobora kwakira muri Afurika urwaruka rungana gutyo nk'ibi.
Turabona nka Kenya rushobora kubakira n'u Burundi bashobora kubakira, kuko na twese ntituri ahantu hamwe, iyi senta ishobora kwakira nk'abantu 2,000, abandi baragenda mu yandi mantu mu yandi mahoteli atandukanye, ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli, imiduga ikabaka n'igidisponibili zishobora kubadeplasa, nta gihugu na kimwe kizoshobora kwakira abo bantu. Urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba babyemeye ku icyo gihugu cyo kwakira abo bantu.
Mwihweje ibyahavugiwe kamomotera urwaruka rwo mu Burundi ni nk'akahe rekizima?
Wakamotera urwaruka rwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijyanye n'iterambere no mu bijyanye no kwitangira imirimo, kuko ni rwo rwaruka rwonyine twazananye ino bafite ibintu biboneka cyane bamaze kurangura mu bijyanye n'abakoperative mujyanye no kurima n'ubworozi, bahanura kubandanya dufatanye mu nda banayatwumvira impanuro z'abatukaba z'abatujejwe na cyane ubushikanganji bw'urwaruka, kandi ni nacyo tukabandanya gukorera hamwe bizofasha cyane ko dushobora gukora ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mutwibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye iyo nama runganiki banganiki?
Turi 20,000.
20,000 ni byiza cyane rwose. Hanyuma ngo ubugirigiri bugira babiri akamumotera abanyapolitiki kugira ngo nabo nyine bafashe, turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha urwaruka gukemura ibyo bibazo byose twabuvuze, haba ubushomeri haba uburaro, ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwirafatwa. Ariko akamumotera abanyapolitiki muri rusange atari abo mu Burundi gusa ni nk'aka
yakamutwotera abanyepolitike bose muri rusange, ni uko bokwirinda kuguma bakoresha urwaruka ku nyungu zabo, bogira boraba bagashyira ineza y'urwaruka, bagashyira imbere cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'urwaruka, bakirinda kandi hagati yabo kujyana, kuko nibonye nicyo kintu nyamukuru gituma urwaruka rusubira inyuma, nicyo kintu nyamukuru nabonye gituma imigambi y'iterambere isubira inyuma. Baje hamwe bareke ibintu byo guteza umuvurungano umutekano amatora baye bagire mu kwagize mu Burundi bamenye ko fair play bagire mu kwagize mu Burundi bubahirize uwatsinze uwatsinze ni atware mugabo watsinze ntabari watsinze ntabari watsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe icyo bita itegeko gutyo bizasha bidufasha cyane rwose ko imigambi twafasha kuyumvikana kandi tukagenda bikigenda neza
hari mu gusozera n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye umuti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere biterakamu gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuja amashuri canke ubuzi icyo kibazo coba caraganiwe ko canke ikibazo mu mutekano kuganira nk'ejo muracafise umunsi
oya icyo kibazo twarakiganiriye ko murazi ko amanama henaya adashobora gusiga inyuma ikibazo kijanye na cane canke jenda ni ikibazo gikomeye cyane rwose nkoramutima ndetse navuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ibifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe ngo bamaje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwara imwumvise ibyo ubuserukire inama nshingamateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakeneye ko baja gutorana iwabo ati rero ariko abahohotera agateka k'umugore abandi nabo ati sibyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza twibaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acitara ingene cavuye muri ntuseye cavuye mu nzira canke se kiri ikibazo nyene umuntu ashobora gufata uko kiri muravyumva si ikibazo coroshe cane
ico kibazo hariho abavuga ko ivyo vyiyumviro vyataye igihe aho havuga ko iki
mbo twege kubijanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa agiye kugira gutorana iwabo habaye igihe atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nko ku gihugu cy'u Burundi haba ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga bake bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abo bakobwa baca bagenda bakayagurisha bayagurisha bakabinjije mu muryango uwundi muntu mushasha nta wundi imyifatazanana ugacasanga
Nsengimana ndabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane rwose y'amatelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Mukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngahama tu telefone yanyu na mwebwe mwategereje gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane rwose ndashimiye kandi n'abanywanyi bose yazo seza amatwi ikiganiro cyacu mwisanga cyo umunsi mugira amahoro mugoroba mwiza mwese
Radio Ijwi Amerika Yabaye ikibazo cyacu Radio Ijwi Amerika Yabaye ikibazo cyacu Ugukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye ikibazo cyacu Ugutanga ijambo mu banyagihugu Yaratanga ijambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona Yabaye ikibazo cyacu Radio Ijwi Amerika yo Yabaye ikibazo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye ikibazo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye Chachu bw'abakozi bakarorero batanga makuru ahumurika baratanga ijambo kuri bose yabangura imyaka imaze isamirana ikize gusa ibyo byayiranze Radio, ishi ya Amerika.